VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda byo kuri nogenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
umutwe ariko yumva igihugu we yumva yuko menya n'ikindi kintu agiyemo gitasa n'ikindi gihugu avuyemo amaze kugenda rero bavuga ati je ko ngiye kuraba ahantu basumba handi ico gihugu bavuga ndabukuntu cura gisa.
Uyu numwe mu batwa mu ntara ya Mwaro avuga kuri bamwe mu batwa bamaze imisi bimukira mu gihugu cya Tanzania. Muti babitumwa niki inyishu ni muri kino kiganiro ntimucikwe. Hagataho muri komune ya Mukike haize imisi avugwa icuka kibi hagati y'abadasangiye amadini catewe nuko abajeje paruwasi ya Mayuyu bauza abakirisu babo kuja mu misi mikuru yabo badasangiye ukwemera. Turabigarukako n'abanyedini. Nongere ngire mwiriwe nongera nifuriza umunsi mukuru mwiza abakundana muri mu bahuhimbaza kuko nogenekerezo rya 14 gitiriwe Mweranda Valentino. Imbere yuko rero ndababwira avugwa mu ntara mbanze nce ku masonga yavugwa ijya nino mperenga ha muri Amerika aho perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuganye ubwa mbere kuri telefone n'abakuru bihugu babiri vya Afrika kuri no wa mbere. Yavuganye n'umukuru w'igihugu cha Nigeria Muhammad Buhari mu munyuma avugana n'u Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Ibiro vya perezida wa Nigeria vyatangaje ko Trump na Buhari baganiriye ku bibazo vyerekeye iterabwoba kandi ko Trump yemereye Buhari ko Amerika izokomeza ugufashanya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba baciye mu gutanga ibikoresho bikenewe. Sentare ya gisirikare yo mu gisagara ca Busaso mu buraruko bwa Somalia yaraye icirira rubanza rwo gufa abagwanyi indwi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Aden Haji, umukuru wa sentare ya gisirikare mu ntara ya Puntland, yatangaje ko abo bagwanyi ari bo bagandaguye abategetsi bo muri iyo ntara. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati muri Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko abapolisi bahagaritse abantu barenga 680 mu ruhigi rwo kurondera ababa muri Amerika batekuye n'amategeko. Benshi muri bo bafise ivyo bagirizwa. Umunyamabanga mukuru w'intwaro n'umutekano mu gihugu John Kerry yatangaje ko 75% muri abo bagiye gusubizwa iyo baje baturuka. Yavuze ko kandi igikorwa bakoze kiri mu mirimo yabo ya misi yose. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushora kandi kumviganiro byacu muciye ku gaga rwa internet yacari yo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku gaga rwa Facebook ya adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ariko imbere yuko tuja mu ntara mbanze ndababwire ko mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo habe ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania amashami 11 hataho yegamiye mu vya politike aheje kwiyamiriza ubutumire bwahawe abo ayo mashirahamwe avuga ko badakwiye kuja muri ivyo biganiro agatanga akarorero kubahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ahamwomenya kandi kuri nani Senare de gwatangaje ko nago nyene rutazo kwita ibiganiro bitegekanije kwigenekerezo rya 16 gushika kujya 18 za kuno kwezi kwa kabiri. Ino nkuru tukayikesha umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka akorera I Bujumbura. Ayo mu ntara tuyahera mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu cy'u Burundi vugwamwe abatwa amazi imisi baje kurobera mu gihugu cha Tanzania bitewe n'amakuru atariyo bumva ko bashitse yo bazoca bajanwa mu gihugu cha Australia. Amakuru ava muri commune ya Nyabihanga ivugwamwe abagenda ari benshi yemeza ko abagenda bagenda bagurishije ivyo batunze vyose ahanini bakanabitegwa n'ubuzima bubi baba babayemwo nkuko muvyumva mu nkuru ya Raisa Liliane Inamahoro akoreje urya Amerika imwaro.
Ukwimukira mu gihugu cha Tanzania kubatwa muri zone Kibungere kuvuye ku makuru babwigwa kushitse muri ico gihugu ubukene abasezeye nivyo bimaze imisi birangwa mu kigwati cabatwa bo muri zone. Ani mu gihe abagenda muri ico gihugu cha Tanzania baba biteze ko bagiye kuharindirira kanya gato bagaca bajanwa mu gihugu cha Australia aho bazoshika banoswa amazu meza yo kubamwo hamwe n'amafaranga y'amarundi agera ku 500,000 ku kwezi nkuko makuru dukura muri aba batwa bimenyesha. Gerald Rurimunzu no muvyeyi afise abana b'abahungu babiri baheruka kugenda muri Tanzania muri ubwo buryo.
Abo bana biwanje bajanye na base wabo ndabagira nti bana nibagende ntangorane kandi ntacyo bizokonona. Ni kuvuga rero twebwe twumvise ibihugu umutwe ariko yumva igihugu we yumva yuko menya n'ikindi kintu agiyemo gitasa n'ikindi gihugu avuyemo. Amaze kugenda rero bavuga ati je ko ngiye kuraba ahantu urasumba handi ico gihugu bavuga ndabukuntu cura gisa ucumenga n'ikindi gihugu twumvise kiremereye gusumba ikindi gihugu.
Uyu mukenyezi nawe numubanyi w'abaherutse kugenda avuga ingene abo bagenda bikinga gahumbezi kugutinya ko hari uwo batesha.
Twebwe natwe twaratangaye kubera bwaraca ugazamva ngo nakagiye n'umuryango wiwe nta n'uwari kura nkuko nabahanura kubera wabimenya ari uko bagengera bagenda hasa cyenda y'ijoro nta wamenya ati nakandi bucagenda kandi ntawe yabiteguza nta n'umwe abigera baseza n'ubwo bamuvukana ngira ntiyari kugusezera.
Kuba mu kugenda bisaba uburyo bw'amafaranga yo gushikayo biba ngombwa ko ababatwa bagurisha ivyo batunze nk'impene umwimbu hamwe n'amabati. Mariko Nduwayo arubatse akamuvyeyi w'abana batanu avuga ko kubera ubukene n'inzara babayemo butagira izina nawe nyene yoronka uburyo yoja yo gutarataza nk'abandi ndi hakagwa mu bana.
Kubera nari mfise imfu z'imiryango myinshi nkaburiye imiryango igomba guhagarika kujya ku ishuri ntiherese kujya ku ishuri tere nari abana jeda bagiye gute nta namwe mfise njingera kingangirirya nirwa mu ibarabara kurondera ifikiye cy'ubufu cy'umuryango mugabo kikabura nk'ubugubuva mu gitondo nta namwe byatari ndakorera n'ubu n'umunsi wimva cyo bigenda gute babwiriwe kandi biriwe ku ishuri nubere yabatarata umufasi ari ngaho yicaye ngaho nta dufise turima urumva gihe cy'ikibazo ku mugabo
naho biruku hari abamaze kubihinyura bakavuga ko amakuru abashikira na bamwe mu babo bagiye ubu bipfuze ico bagarukana. Uyu muvyeyi Gerard Rurimunzu aricuza kuba yararungitse abana biwe babiri akabatesha amashure ahani mu gihe kuva bakigenda atamakuru yo kwizera yinge na biwe babayeho afise
je kugira nkuno munsi ndiko ndavyakira nari kuko nta kuntu no vyakira neza umujyango tutari kumwe. Ubu rero je ndiko ndacukagira nche mu bagenzi no hirya no hino yuko abana bose bakagaruka mu mujyango.
Iyi ngeso kandi irahagaritse umutima abajejwe intwaro aho bavuga ko bishobora gutera umutekano muke bigasubiza inyuma n'iterambere mu gihe hari abagenda bagurishije umwimbu abandi bagati vyigwa. Pasteur Ndikumana n'umukuru mutumba Kibungere aranegura iyi nyifato.
Kuratema matima hagaze ukurumva byaba byandukira nabandi kuko nibwo woba ukenye ufuma umugabo ahaguruka hagenda gucingero hama ugasika ivyo bintu umufasoni nabana bagasikara babiravye bigasikara birabafasha umwanya we ukiriyo urumva rero guca mugenda mwese mukasika mukurishije urumva ko ari bibi.
Mukamenya ko haheza amezi abiri iyi ngeso kuja kurobera mu gihugu cha Tanzania yibonekeje cane cane mu makomine ya Ndava na Nyabihanga. Muri iki kigwati cabatwa bo kuri uyu mutumba Kibungere kigizwe n'imiryango irenga 20 muri iyo iyishikine iramaze kugenda. Muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Raisa Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika.
Raisa urakoze tuve hagati mu gihugu dukubitire mu manuko bw'u Burundi neza na neza muri komune ya Vyanda intara ya Bururi tubabwira ikibazo cyo kwandikisha amatongo kitabonwa kumwe nabo cega kuba rero hari umuce utaratahura ko itongo ribwirizwa kwandikishwa bituma hama indiane zifatiye ku matati y'amatongo muri iyo ntara ya Makamba. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Alain Virankunda.
Benshi mu bagize imijyango yo ku mutumba Kigutu yagiye ijwi rya Amerika ko ikibazo cyo kutumva kumwe ibijyanye no kwandikisha amatongo kiri mu biriko bituma haduka imari mu mijyango uruhande rumwe nirutahura icyo tuma bandikisha kandi abegukira urundi ruhande rukabona ko nyabuna kuyandikisha ari ngirakamaro na cyane cyane mu gihe hageze kuyagabura. Consolate Nduwimana ni umuvyeyi umwe muri bo abona ko icyo kibazo gisigaye ari inkora mutima mu mubano bivuye kuko kidategegwa kimwe na bose.
Ariko we mu kibano wumva bo ryoherwa ivyo hoye none twege bacabazi yo cyaje ripfa canke wajuva we bo kwandikisha itongo rya buri kamenywa kugira ntihagire uza kuri munyaga.
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko uko kutumva kimwe icyo kibazo cyo kwandikisha amatongo biboneka ko gishobora gucanishamwo imijyango. Aha Christian Nkurunziza buramatari w'intara ya Bururi akabivuga afatiye ku matati yaduka mu nyuma bikagorana guhuza izo mpande mu gihe basabwe icerekana ku itongo bapfa ryanditswe bakakibura. Uyu muvyeyi Maria Rosa Chongera afise itongo ringana na hegitari imwe n'inusu atarandikisha ati inyigisho zirakenewe.
Rekana jana ndikishije ajya kwandikisha itongo no kuje inama nabo mvukana none ko tutarabyigishwa neza ngo tubimenye bavyumve bose.
Ukutavuga rumwe mu bijanye no kwandikisha itongo kuzana injyane mu bavukana. Yeremia Nduwimana aritanga kwa karorero uko bimugendera mu gihe itongo ryabo ritanditswe mu gisata ntunganya amatongo.
Muvukana muri nka batatu mwapfa harimye wenda gapfa harimye sewe bimeze yuko umwe agasura rimwe gacaga simbramwe muvukana tuyamamo.
Abajetwe intwaro baratahura ko abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye bitewe nuko amatongo yabo atandiswe. Ariko buramatari w'intara ya Bururi Christian Nkurunziza akamenyesha ko biteguye gukorana n'amashirahamwe ajejwe guhimiriza abanyagihugu. Aha iyo ndongozi ibandanye ivuga ko imitumba yose izoshikirwa.
Ico gituma rero turima tubatera kamu batunganya amatongo yabo turiko turarondera abagira neza bo dufasha kugira ngo umuntu wese afite itongo aryandikishe muri leta bamenye uko ringana hanyuma naho yoba uwo babana atamworohereza nawe yorandura karimbi afite impapuro nka itongo rizoguma ringana uko ryahora ringana.
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro kandi abandanya amenyesha ko itongo ritanditswe mu misiri imbere rizofatwa nk'iridafise abagiye gukira kubw'ivyo rikazoba rishobora gukoregwamo imigambi y'iterambere. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Nuko rero muramenyereye ko ku minsi ya kabiri muri kino kiganiro cacu duha abanyedini umwanya kugira ngo bashore kutubwira bimwe mu bibazo usanga mu ntara zitandukanye. Uno munsi tukavuga kudasa mu kwizera ku mashengero atandukanye buriko buratuma hafatwa indinganizo zimwe zimwe zibuza abakirisu kumariranira imanza harimo no kudahana abageni. Ivyo bikaba byaribonekeje muri commune ya Mayuyu. Reka rero duhe micro mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio i Bujumbura yakira abatumwa mire bayaga.
Diane nini nahazwe murakoze kuduha miko muri studio y'Ibujumbura. Twibutse abaduteza amatwi ko mwumviriza ijwi rya Amerika. Dutangure twakira abatumire bacu Pastori Diridiri murongoye ishengero Guerison des Ames turabaramukije kandi dusubiye kubakira hano muri studio.
Turabaramukije Diane murakoze kongera kuntumira.
Namwebwe Patiri Nsengi yumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imijyango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije kandi twongeye gusubira kubakira namwebwe muri studio yacu.
Murakoze cyane amahoro neza.
Uyu munsi tuganira ku bijanye n'umubano w'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye badasangiye amasengero. Duhere kuri kino kibazo cy'umubano kiri hagati y'abakirisu na paruwasi Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura, aho abanyagihugu bavuga ko indongozi za paruwasi Mayuyu zitemerera abakirisu babo kuja kumara imanza z'abandi bari mu yandi masengero. Mwebwe nk'abarongo ya masengero ibyo bintu by'itunganywa ry'imanza mu banyagihugu muravyinjiramo duhereye kuri mwebwe gapatiri Nsengiyumva Pierre mu bivuga kwiki
murakoze cyane hari ikintu ca mbere no herako imana iremye umuntu ntiyamuremye ari wenyene ni imana nkuko le pastor yabidusomeye ngaho yaravuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyene umuntu ava mu bantu babiri ava mu mugabo n'umugore no kuvuga ngaha ku isi nta muntu yobaho wenyene abo bakristo bacu rera hantu baba babana n'abantu babana n'abantu hariyo ibintu rero duherako abantu bo mu kibano cyabo barasangira imanza hagize ugwara barajanana kwa muganga abana babo ku mashuri biga hamwe icyo kirukwacu cy'abantu babana hamwe ikintu twebwe tudashigikira mugabo nacyo nyene bivana n'urugera abakristo bacu bageze ko hariyo abakristo sanga avuga ngo hose n'ugusenga n'ugusenga uwo rero gifise umutima uhuha gutyo taramenya kuvangura ibyo yemera n'ibyo atemera turamukingira bamubwiye bati ntuzoje gusengera hanaka no gukingira uwo muntu kuko ari ku rugero kuko ataramenya kuvangura ibyo arimo n'ibyo atarimo
dufate ari mu cyane urubanza nk'ubugeni nk'uwahora asengera muri paruwasi Mayuyu yuko bamubwira bati abarongoye iyo paruwasi ngo babafatiye ibihano yuko bagiye guherekeza uwagize ubukwe uwo muri mu isengero rya Pentecote kubera yuko yahora asengera muri paruwasi Mayuyu ni kuvuga yuko uwo muntu yagiye ni kuvuga ko yategereza kuguma muri Katolika bimeze gute
urakoze cyane twebwe eklesia tuyita umuryango abakatolika n'abana bo mu muryango umuntu abatijwe abari muri uwo muryango w'abana hari umwana rero avyuka mu gitondo akavuga ngo singigukeneye kumbera mama singigukeneye kumbera papa akagutera akagera akagenda wamugarura ntiyumve uyo rero gutera akagera akagenda ivyo agiyemo urakingira abasigaye muri eklesia katolika ku isi yose ntibigera babuza ko umuntu aja ku rubanza rw'umuntu nta na hamwe babibuza mugabo tugiye gushika abantu baba tugafatira kukwemera kwabo urugero bageze ko eklezia darekurira abepiskopi muri diyoseze yabo gukingira abakristo babo bafatiye kuko abantu babayeho iyo eklezia darekurira na patiri mukuru gukingira abakristo mu iparuwasi arimo afatiye kuho bageze uno munsi rero ugiye kubona abakristo byose barabivanga urashobora gushyiraho itegeko ribakingira mugabo no ngaho nyene haba himayuyu haba n'ahandi mu Burundi umukristo aje akabwira patiri ati mfise umubanyi azogira ubugeni kandi ntidusange idini shaka kujayo umusaseredoti aramuhura uruhushya akagendayo
reka tuhe ijambo Pasteur Diridiri nawe uko kuntu muri Katolika bavuga ko kumarira urubanza umuntu yahoze ari muri Katolika yuko babuza abandi kumumarira imanza mu kibano yuko ari gukingira abakirisu niko namwe mubikora niko bimeze niko bitegerejwe
yavuze ati n'umuryango n'ingingo umuryango ufata twebwe iyo bibaye nta byinshi turabona gutyo kuko turabigisha yuko iyo umuntu yari mu ishengero yarakijwe neza tumuzi ko ari umukizwa mwiza agenda neza agasubira inyuma akajya mu byaha akajya gukora ivyaha icyo gihe abakristo ntibemeye kujya kwifatanya nabo mu bintu bamwe n'ibyo
ivyo mwisi byaha ko bari kuva mu isengero musanzwe ryanyu akaja mu ndi isengero cyane
twebwe mu isanzwe mu ishengero ntituraba umuntu tumurabira kuba yari yandikishije uwo twebwe turiko turavuga ngaha n'umuntu yakiriye agakiza yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe uyo rero afite atandukaniye ko n'uwundi yicenga mu rushengero atamwakiriye iyo rero tuzi yuko yamwakiriye agendera agakiza kiwe hayima kabivamwo agasubira mu kuboregwa agasubira gusambara agasubira mu bindi byinshi niwe mu byukuri ajya kurongora abo bahandikiye kurongwa ahandi ne handi uwo muntu agihagaze neza arongora umuntu bizera cyo kimwe iyo rero yasubiye inyuma agasubira muri bya bindi yahozemo kera aba yatakaje agakiza uyo nta wumuherekeza
hari uba yagiye gukora ibyaha ariko dufate nk'akarorero hagize nk'umukristo wanyu ava mu isengero akagenda kubakana n'uwo mu isengero rya Ekeleziya Katolika nawe mumugira gute nawe bisigwa ko mutamuhereza ko mudasanga isengero
nabwo ni ibintu bibiri hari abantu twizera cyo kimwe no kuvuga ngo ibintu byitwa gakiza hari umuntu usanga atari mu ishengero ryacu mugabo yarakijijwe. Dusha tumusaba tugende ishengero ryawe, wa musore n'imbrondere umukobwa mu ishengero ryiwacu, genda bakwandikire bagushingire naye ko wakijijwe. Natwe nimbari wacu agiye dukora gucyo tukamwandikira ikete yuko tumwizeye, tumuzi neza yuko rihagenda neza mu rugendo kujya mu ijuru, kuwe kinene cyangwa ikintu gihambaye, so gukinga amatati. Kubarongora kuzoje mu ijuru aho nicyo tuba dushaka kugira urugendo rwaba rugendemo neza mpaka bazorangize neza kukuraza ibyingo n'ivyo ngaha ku isi mugabo kare no ku isi babane neza katolika mu byukuri uraza ingene vyagenze ingere ibintu vyahindutse hari byose tudahuriza ko tiduhuriza ku mubatizo tiduhuriza kwingene umuntu yegera imana bo begera imana biciye mu masakramento
na Bikira Mariya
twe twigisha yuko Bikira Mariya yakoreshwe n'Imana mugabo nitwoguma tumuramutsa mwanya wose no mwijoro no mwijoro gakeye n'ibikitiyo bidusigura neza padre ariko twebwe no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana 1:12 rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana bivuga ngo umuntu wese aje wacu turagerageza kuraba mbega yarakiriye Kristo kurya jewe padre ivyo ntuze kubimubaza bibaze jewe kujya jewe nakiriye umugore tubana naramwakiriye kumugaragara ishengero ariko yavuga nti ndamwemeye aho ni mu buryo bw'umubiri mugabo mu vyimuhemu arivyo biri mu Imana arimo Kristo Kristo ntumukorako mugabo kugira ngo akubere umwami n'umukiza ubwizwa kumwemera mu mutima n'umukanwa ukavuga uti ndamwemeye Kristo kwaba umwami n'umukiza wanje ukatura n'akanwa kawe ayo majambo aranditse ngamu gitabo cy'Abaroma
ego none abo batabikora gucyo
abo batabikora gucyo n'icyo ngomba mvuge iyo batabikora gucyo
bakuvuga no mu kibano
bagaca mu mara ya masakramenti turatinya yakivuze karati nimba umwe yakuze afatisha pura gaharura hayima gahamagara Bikira Mariya uwundi atabikora mu rugo ntubibaze ngo muhindutse oya ntakwemerera ati je ibi nibyo namenyereye ubwo rero ibyo bintu iyo tudabihuriza ko ntiduhana abageni
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ego muretse uko kubana mu rugo nta kuntu umumva yuko ivyo bintu bizana ingaruka no mu kibano c'abandi dufatiye nko kuri ako karere ko muri Paroisse Mayuyu nyene canke ngira n'ahandi bikunze kuba bishika mu gihe ishengero ritarekuye yuko abantu bashobora guherekeza umuntu mu manza arimo kuko hariho n'abavyaye amahasa ama ntibabamarira imanza batetse ibyo byose bigatera ingorane hari nabandi bavuga bati erega amasengero arahakwa kuducanishamwo kandi iby'ubwoko navyo nyene bitakiducanishamwo ibyo bintu nta kuntu umumva ko bishobora kuzana ingaruka mu kibano
cy'abanyagihugu iyo wewe abakristo babwiye uti uyu muntu ntarikagenda neza mu rugendo ntimufatire kwa karorero ngo niyugiye nimugende mu muhanure mubwire yuko yataye umurongo agaruke babikora mu nzira yo kumwereka umucyo kugira ngo agaruke kuko yataye urutonde agaruke ku rutonde mugabo mu buryo bwo kumwereka yuko ivyo arimwe ari byiza nabo babishigikiye oya
Pater Pierre nibisa no kumufatira ibihano yo mutamumara imanza
urakoze cyane twebwe muri katolika ariyo n'ukundi kuntu tubivangura umuntu yavutse akabatizwa akareregwa muri katolika hama kayivamo mu nyuma uvuga wa mwana ateye akagera umuryango wiwe mama afise ibihere sinkimushaka kambera mama ningakarorero iyo agiye avuga ngo ari nivyo agiye agaya canka suzugura kenshi usanga ariwe yarafise ingorane ko umuntu adafise ingorane muri we nta kintu na kimusanga muri katolika toronkayo nta na kimwe ntambandanya n'uwundi yavukiye murindi dini donc uvuga akivuka yabatijwe muri iryo dini ari kuriramo gushikashike mu bigero uwo twebwe ntaho twahuriye ntakagere yigeza dutera nkuko tumufata uyo nuko dufata waduteye akagere sico kimwe sico kimwe
umwana
mu bisa kudutera akagere ni nk'umuntu yahora asangira yahora yakira umubiri wa Yesu yahora
yabandanije kuja kuwakiga mu disengero
yahora yarigishijwe yuko kizira kwiba kizira kwica kizira gusambana yaravyigishijwe mu katolika ukura arabitsi byadakora gwacha umva bukeye mu gitondo ngo nagiye mu yindi dini ngo bonakiye agakiza ngo singinywe inzoga ngo singiboregwa ngo singisambana ngo sinciba ahandi ninde yabimwigisha oya yimwigisha araza mutubarire
Nukufuga abagiye asa n'utukana
isengero. Umuntu agenda kubera byamunaniye aracagenda avuga ibyo yishakiye.
Ariko abayagiye kubikomereza handi.
Nambandanya rero twibwire rahantu dutanira n'amadina mwamwe nuko twe muri eklezia hariho icyo no kwita nko gutahura ubuzima abantu barimo. Navuze yuko iyo umuntu bamukurikiranye bakaraba urugero gukwemera fise arashobora gusabiga uruhusha ku mwepiskopi akagirana ubugeni n'utari umukatolika.
Ariko ivyo navyo patiri bavuga ko bifata igihe kirekire, barafashe amasare yo kugiramo ubugeni, bafise ibintu byinshi bakoze.
Kugira ubugeni si ibyo bihuta. Ubugeni bugira babuteguye neza na pasiteri arabizi. Babyiteguriye ko n'ubuzima bwabo bwose baba bagiye guha intombero kugendamo.
Ariko murumva yuko biri kose bishika bigatose kaza mu bana b'abanyagihugu hagati yabo bivuye mu masengero. Niko namwe mu byumva.
Oya. Kandi ntitwumva yuko bitosekaza mu bana. Kuko nta gwango twigisha
mu kurangiza kino kiganiro kubera ko ibintu bimeze gutyo hari mwebwe muravuga pastori muti muraraba yuko agakiza agahagazemo neza hama abo mu kibano ati ntangorane hama patiri nako avuga ati twebwe ntibaba kwiye kudutera kagere kuko hari ibyo tubigisha kandi baba kwiye kubigumako muri Ekereziya Katolika. Nta kuntu mwebwe mwamukwiye mu masengero mwamukwiye kuja hamwe ngira ngo ibyo bibazo mukabikemurira hejuru abanyagihugu batarinze gushikirwa. Icyo cyumvire mwebwe mukivuga kwiki?
Murakoze no karimwe mwatubajije twagendeye ku bibazo mwatubajije ari ikibazo mba nabajije pasiteri mugabo sinari kukimubaza cyane. Oya nari kumubaza nti umuntu ari muri Katolika aba ari mu munyavya ntagakiza abafise nico nari kuba namubajije numvise ko yagiye abivuga. Mugaye ikintu nagomba mvuge niki kwemera Kristo. Kristo niwe yagize ubugeni na Ekleziya. Abagira ubugeni muri Katolika naho binjira n'abandi bemera Kristo bose naho binjira.
Kuri icyo cyuko mukwiye kuja hamwe naho mukivuze kwiki?
Nibikunze turi hamwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rimwe riraduhuza turi hamwe. Yego ntangorane je mbonamo.
Bo no vuga ko ivyo ari byo byose razi yuko ama dini cyangwa amashenge ari mu isi nibihumbi nibihumbi. Ntuweze bibaze yuko ngo ayo yose yoje hamwe ngo yicarane avuge ngo tuzora tubigenza gutya.
Kugira ke mu kibazo cy'abanyagihugu.
Gusa oya iyo abantu nakubwiye nabo tuticaranye. Iyo ibintu tuvyumva cyo kimwe ntangorane turahana bagenda twe burazi batwita abaporoti ariko zwe twisa abaporoti n'ahantu byavuye muri kahise ibintu byaranze uko abantu bavyumva cyo kimwe twebe turaba katolike reforme uko no vuga ibi by'abaporoti ajya kazi na kikibi mwebwe murabahakanye ariko mu by'ukuri katolike ni ikintu kikwiye ku isi abakristo bakwiye ku isi. Rero icyo gihe ibintu byagenda kujya byagenze hakabaho reforme byumve kiya gihe cyabaye nuko hari byanze yuko bumvikana ku bintu byagakize ngene abantu bakakira uyo umuhuza w'Imana nimba twe twemera ko ari Kristo sinzi yuko nawe wemera ko ari we ashobora kuba ari Maria kuko niwe bahamagara cyane inyana w'Imana ndetse banavuga yuko Bikira Maria icyo yose w'umuhungu yatoki mwima. Uca wumva neza yuko iki gitabo nitugisigura cyo kimwe.
Ego,
abo dufise twigisha gakiza bavuye kwa Pierre.
Urakoze cyane pasteur ndamushimiye. Mu bisanzwe nuko nyene ukarika bivuga si nk'umuco ntanga gatoyi. Imana yari gushobora gukiza abantu itarungitse umwana wayo. Imana yararungitse Yesu arasamwa mu nda ya Bikira Maria. Uvuga ni wari hagati y'Imana n'abantu. Yesu niwe tunywaniramo. Yesu rero niwe yatoye abatumwa 12. Arababwira ati giye ntakiri ngaha ngiye kwa data, gende mubandanye ibikorwa natanguje. Yesu niwe yabarungitse. Twe rero nivyo turiko turabandanya uno munsi.
Bisigura kandi yuko mutazigera muhuza mu gihe uko kwizera kutigeze guhura.
Nitwe turiko tubandanya ibyo Yesu yakoze. Kandi twebwe ni kuva kuri babatumwa 12 yitorera kubandanya. Mugabo uno munsi hari abantu amona vyuka mu gitondo atawamuhaye ubwo bukuru. Tawamuhaye ubwo butuma agaca shingishengero twebwe rero nsaho turi
mu majambo makabanyagihugu aribo bakirisubanyu bacafise ico kibazo bivuye kuri uko kwizera amasengero adahuriza ko hano mu Burundi nivyo dutahuye.
Yego
reka turangize kino kiganiro
ariko ntimufate yuko amashenge ateye ingorane mu banyagihugu kubera ngere yizera nta nayo murumva abakristo bacu bagihugwana bakatolika ngo kubera batizera cyo kimwe. Oya uko wewe iri jambo ryumvise ryigisha urukundo ryigisha amahoro nta muntu numwe Yesu yaravuze ngo mwarumvise mu isezerano ryake ariko aravuga yuko wanke umwansi wawe ukunda umukunzi ngo ariko je honda yabwira ngo mukunda abansi banyu nuvuga rero ngo nta abo baniyo tutagize ubukwe ntitubanka
murakoze pastor reka
Nuko rero arakoze Diane Ndonse barakoze n'abatumire bacu kandi n'imisi yose ya kabiri kino kiganiro muzoza muragikurikirana mu kiganiro wanyu mu ntara mugira umunsi mwiza mwe mukundana twibutsa ko ari umunsi witewe Valentino umweranda Diane nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye